dusangire ijambo dusangire ijambo
mwamtse nshuti mwese mukunda kiganiro dusangire ijambo kiganiro cyo munsi kirinda kwibanda cyane cyane ku matora yabaye mu Burundi ku munsi wa gatatu itariki 9 y'ukwezi kwa gatano. Mu kiganiro rero turasakanya muneza ko kubamenyesha ko turi kumwe n'abashinga ntahe batatu bakurikiranye hafi amatora mu Burundi. Turi kumwe na Emmanuel babinyekane akaba ari mu banyagihugu bari mu Burundi yatoyi yagiye muri ico gikorwa cyo gutora. Turi kumwe kandi na Defense Rwema akaba ari umwe mu Barundi bari bagerageje kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ku giti ciwe cy'umuntu yigenga. Turi kumwe kandi na Sylvice Nkurikiye akaba ari mu ishyirahamwe On Europe, ishyirahamwe gishinze gukurikirana amatora imbere yayo, hagati yayo, eka n'inyuma yayo. Bashinga ntahe mwese mwakoze kuba mwitabye ikiganiro. Areka rero dutangurire cyane cyane ku mushinga ntahe Sylvice Nkurikiye akurikiranye ayo matora. Ayo matora nk'uko byatangajwe mu binyamakuru bitandukanye byo mu Burundi, eka n'ukuntu ibihugu bitari bike bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, eka harimo n'ububirigi byashimye cyane ukuntu abanyagihugu bitavye ayo matora. Sylvice, mutubwire imbere y'uko amatora aba, hariho amakenga ko abanyagihugu badashobora kwitaba canke bashobora kugenda ari bake kubwo ubwoba, ayo matora mwebwe mwishyira mu ryanyu mwayabonye gute?
Murakoze ku mujambo. Bwa mbere mbanje gushimira umwege mwadutumiye. Kubyerekeye rero ingene amatora yagenze, bwa mbere twoshimira abenegihugu kubera barayitabye ku bwinshi, ku buryo duhera saa 10 y'ijoro hari habereye abamaze gutonda ku buryo bw'amatora, hanyuma bakaba bagiye gutonda umutekano nta ngere, nta mutekano wahabaye, umutekano wari wose hose ku buryo bw'amatora. Aho twari twagiye n'abo twari twarumvise abayobozi bacu batubwiye ko umutekano wari wose. Hanyuma amatora mu bisanzwe yaragenze neza ko ahantu hose hariho abagerageje kugira ngo bahungabanye umutekano bariko ku mirongo bariko baratora, hariho inzego z'umutekano zari zihari turabyifashemo neza ku buryo amatora yagenze neza, nta mishyamirano ntaki, bose bacuye umutekano nta ngere.
Yego, mbe namwe Emmanuel bamenyekane murashaka kutubwira ubwa mbere na mbere aho mwatoreye, eka n'ukuntu ibintu byari byifashe aho mwatoreye. Turagaruka kuri icyo kibazo cy'ukuntu abanyagihugu bitavye amatora ari benshi, nacyo nyine mugire mu gice hirya no hino.
Yego, mbe murakoze. Nacyo komeje ijambo. Mu bisanzwe nsanzwe ndangurira imirimo yanjye n'imico yose y'ubujumbura. Mugabo ku gihe cy'amatora naniyandikije mu ntara ya Cibitoki, neza na neza muri komine Mabayi zone Buhoro. Nicyo gituma ku munsi w'amatora nazindutse nduga njayo, hanyuma twaciye hose twasanze abantu batonze ku mashure, ku masantre y'abariko baratorera, ukabona nyine ko ari benshi kandi batonze mu mutekano udasanzwe. Kenshi na kenshi aho twaciye twasanze no muri kino gihe cy'uyu mugera wa coronavirus, abantu bari batandukanye neza, ugasanga bashyizeho n'indobo z'ugukaraba hamwe n'isabune. Mu nce make rero urumva naragize ibirometero birenga ijana ngiye gutorera mu ntara mvukamo. Twasanze abanyagihugu benshi bitabye kandi mu nzira twaciyemo wari umutekano nta ngere, hanyuma dusanga naho dutorera abantu bari bazindutse hakiri kare. Nashyitseyo kuragiye boro boro mu masaa yine, nsanga hari abantu benshi bamaze gutora mugari harikira abandi batonze, byari bimeze neza cyane rwose.
Yego, be Defense Rugema, aho muri mu Bwongereza mwari mwakurikiranye amakuru avuga ko hari amakenga menshi cyane rwose ku byerekeye amatora, cyane cyane ku byerekeye umutekano. Turagusaba mu kanya kari imbere ugire icyo utubwiye ku kuntu byagenze igihe mwariko murashaka kwitoza, mwariko mushaka kuja ku rutonde rwabo higanwa, ariko imbere yaho mutubwire aho amatora abereye akaba mu mutekano. Byarabatangaje mubonye ko makuru yavugwa kare, eka yavugwa harimo amakenga menshi cyane cyane ku byerekeye umutekano.
Ego, murakoze. Ego, uko twabyumvise kuko murazi neza yuko ku munsi w'itora harabaye ingorane kuba ari hanze kugira babikurikirane isaha ku isaha kubera imbuga ngurukanabumenyi ibintu byo guhanahana amakuru kuri telefone nka WhatsApp byari byahagaze. Urumva rero twe ntitwabikurikiranye neza cyane, ariko ibyo twagiye turaronka buke buke twarumvise n'ukuri ko biri kubigenda mu mutekano. Ariko ntihari habuze utunenge, twarumvise yuko hari bamwe bariko baraburagizwa gutora kubera gushamirana abari cyane cyane mu migambwe iri imbere. Ivyo rero nivyo vyadutera amakenga, tukibaza yuko hashobora kuvamwo igishobora gutuma amatora adurumbana. Ariko muri rusange twarumvise ko byagenze neza. Tukizera rero yuko abanyagihugu nabo nyene batuye neza, kuko bagiye babifitiye ishaka. Umuntu aravye ingene abanyagihugu batoye muri aya matora, urabona yuko batoye babinyotewe ku mutima, kandi nibwo uburenganzira bari bahawe. Kubera uburenganzira bahabwa n'igihugu bahabwa mu buzima bw'igihugu ugutora, urumva rero kurangura uwo murimo si ibintu bihimbaye kuri benshi.
Kiri kuri wowe nyene mushyirahamwe Defense Rugema, mwari mwagiye mu Burundi kugerageza kuja ku rutonde rw'abategetsi bo kwitoza muri ayo matora, ivyo bintu ntibyashobotse mu ncamake, mu majambo make ikintu mubona mwogira kugira ngo muzoje ku rutonde mu yindi myaka iri imbere, ikintu mutashoboye gushira imbere eka tashimishije umurwi ujeje gutunganya amatora nk'iki?
Ego twebwe twaravyifuje cyane, kuko nivyo nyene n'ikindi umurundi wese afitiye uburenganzira ubona ufise ubushobozi canke cy'icyumviro ubona tutuma abarundi tugira akarusho mu mibano muri politike mu buzima bw'igihugu. Umurundi wese arabifitiye uburenganzira. Jewe rero nagiye nagiye mu Burundi kwitoza, murumva ko nagiye mu Burundi mva hanze kwitoza kugira nde kwitoza mu kibanza mugiyenga mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Ahanini rero icyiyumviro nk'icyo si ikintu umuntu yadukana ku munsi, ni ibintu byari bijanye n'ibyo twari tumazemo imyaka myinshi dushira imbere cyane, yuko burya ku bijyanye n'ingorane zihitiye mu Burundi, ingorane zijanye n'amacakubiri y'ubwoko, amacakubiri ya politike, bituma Abarundi tuma dusubira inyuma kugira turabico twoshikiriza Abarundi kugira turabe yuko cyane cyane twova mu izo ngorane zo kutumvikana bivuye ku izo mvo z'amacakubiri y'amoko.
Icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose. Nduva ko mwari mwese ku rutonde turakirira kwako mu gice hirya no hino n'abashingantahe turi kumwe, ikibazo cyama gituma Abarundi basubira inyuma uko imyaka baratera imbere, intambwe imwe bagasubira inyuma izina ntambwe nka zibiri, kubera icyo kibazo nkora mutima cy'amoko turakigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko nashaka ngaruke ku mushingantahe Sulfice atubwire utunenge iyo barabonye matora, kuko ngo nta nyambo ibura gahonze.
Murakoze. Nko mubivuze nta nyambo ibura gahonze. Amatora kubyukuri yagenze neza, gusa hariho hamwe wasanga hariho abashaka burumbana kugira ngo amatora ntagende neza. Abo nabo ugasanga abantu bashaka kwishyira imbere kubyerekeye cyane cyane imigambo barimo. Hari abo mwumvise imodoka yarimo imenyekamakuru nyuma barabonye yuko niyo modoka ashobora kuba harimo, bararabye ahantu yari ari, babonye yuko hariho ikigwanisho carimo, nguyo ntawe arazi intumbero yari afise. Hanyuma rero hariho n'ahandi basanga bariko barashaka kugurumbanya kugira ngo amatora ntagende neza. Mugabo utwo tuntu twasanze ari tumu dutoya atanakimwe dushobora konona ko muri rusange abenegihugu batoye umutekano nta ngere kanaho isaha ya saa kumi yari yagenwe mu kirangaminsi cya seni yuko ariho bagaca hagarika bagaca batangura guharura amajwi. Henshi iyo saha yarubahirijwe, kiretse hamwe yongeye iminota kugira ngo abenegihugu bose bashobore kuba bari batoye.
Emmanuel bamenyekane utunenge mwaba mwarabonye muri aya matora ntutuwe
bo twebwe ko twatoreye bo bwa mbere nuko ari amatora twa twayiteguriye ko yaje tuyipfuza dukeneye gutanga icyumviro cyacu kugene two kwitorera abo turongora icyo twa twabonye rero kandi twabonye no ku kibuga nuko twasanze amatora yaragoye cyane rwose kuko twagize amatora atatu icyarimwe ukadusanga rero nko ku bantu bageze mu zabukuru byari gushobora kubagora bijya byukwiriye gutora ahantu amakarata atatu yose njyewe nicyo nyamukuru nabonye ko yaba ryari itora rimwe ry'ukwa ryonyine nibaza ko byari korohera cyane cyane abantu bari mu zabukuru uretse icyo nta kindi kinini mbona novuga ni cyari gikomeye cyoba cyarate umuntu yonegura mu kugenda bari bayatunganije niko mbona muri rusange aya matora n'ukuri yayateguwe neza barashyizeho abantu aho abantu batorera ahantu henshi ushikaho utaho wari gusanga abantu bagundanya ari benshi cyane rwose
Idefonse Rwema amatora yabaye mu mutekano eka yaritabwe n'abanyagihugu benshi ariko ubwo ntiyabuze utunenge duga ku ijambo
ego utunenge ntitubuze kandi byo zaravuzwe kandi niko ibisa nuko byagenze kuko ego cyane cyane mu mpera y'amatora izo zarabaye nuko abari bajeje kugenzura amatora cyane cyane abo bitarera abamandateri n'aba bari baba mu migambi itandukanye yuko bo baragize intamba mwi bamwe bakababuza kuguma mu bibanza by'amatora kugira bakurikirane ugasanga rero ibyo zoba zarateye umudugararo gatoya kubera hari ababihaye ububasha bwo kwirukana abandi ibyo rero nibaza yuko byaravuzwe cyane nibaza yuko izo zateye amakenga batari bake bigatuma n'ibiharuro byatangiye kuza birasohoka bisohoka mu nzira itazwi mu nzira itavuye mu babijejwe ibyo rero twibaza yuko izo bifatanije abahurijwe kugenzura amatora mu bari babijejwe babibuzwa hanyuma bakabibuzwa n'abatabifitiye ububasha ibyo rero twibaza yuko byatumye haba ikintu utumvikana neza amatora yari kuragenda neza ibyo rero nibyo n'ubu abantu baguma bibaza ati mbega ibiharuro biriko birasohoka nibyo tuvyemere canke turindiriye ibiharuro bizosohoka nyakuri bizova mu mugwi ujejwe gutegura amatora
icyo ni ikibazo tuhava tugaruka ko ariko Idefonse Rwema yashikirije ikibazo gihambaye cyane rwose cy'uko hokogwa ibishobotse byose kugira ngo abarundi bagume batera imbere ntibatere intambwe imbere ngo basubire intambwe zibiri inyuma mushyiranahe Sylvice nkurikiye ibintu mubona abanyapolitike eka n'abanyagihugu ku bwabo bokora kugira ngo Uburundi bugume butera imbere nk'umuzinga niki
kugira ngo Uburundi bugume butera imbere intambwe iraboneka y'idemokarasi iraboneka yuko Uburundi buri kubatera imbere mu bwigenge cyane cyane nk'ibyo gutegura amatora kuko yarabonetse yuko mu gihe bari kubatora bose batora mu mutekano nta ngere nta mishyamirano yigeze ihaba bikaba byerekana yuko by'ukuri umwe wese yaragiye afite ikintu kimujyanye gutora indongozi zo murongora n'amatora rero ntambwe rero Uburundi bugezweho niyo twaguma twifuza yuko yoshinga imizi abanyapolitike bakamenya umwe wese imigambi yashize imbere cyane cyane iyo yeretse abenegihugu kugira ngo bashobore kumutora twibaza rero yuko ni intambwe ikomeye n'aya matora na cyane cyane ndabona yuko aya matora yayoroshye kubera ko amatora yabereye rimwe atari atake y'igutora umukuru w'igihugu abajyanama ba komine hamwe n'abashingamateka ayo matora rero ndiyana nacyo gituma usanga gushika ubu uya hariho ibihazo bishyika bitebye kubera ko byasaba umwanya munini kugira ngo abiharure hanyuma ugasanga hariho n'ahantu hari amabiro de vote tuzi ko amatora wasanga turi kure ugaca usanga nibyo barinda gutwara mutwe gushyika kuri komine aho umugezi uje gugenda muri komini ukorera
yego
ari na cyo gituma nibaza yuko ibiharo byinshi byatuye rero ni intambwe ikomeye twakwishimira mu Burundi ariyo abanye politike na cyane cyane bashyira imbere hanyuma namba hariho tunenge kugira ngo batuzwa kubasobagwe n'andi matora azakurikira.
Ego Emmanuel bamenyekane nk'uko umushana y'idefense rw'ima bivuze ikibazo cy'indyane za moko cyaratumye Burundi buguma butera inyuma reka n'ikibazo cyagiye kiraza mu myaka itandukanye uko imyaka itanu cumi iheze Abarundi bagacasubira inyuma kubera icyo kibazo cya moko Abarundi eka n'abarongozi babo bokora iki kugira icyo kibazo kibe umuzira mu Burundi bashobore gutera imbere nk'umuzinga.
Mu bisanzwe mu gihugu cacu ubu ndabona yuko ingendo ya demokrasi iri kiratsimbatara turabye ukugene kuva tugira amasezerano y'Arusha mu 2002 twagumye dukurikirana buri myaka itanu tugatunganya amatora akagenda neza kandi muri ayo matora hari ibintu byinshi bakurikiza kugira tugume twisunze amasezerano y'Arusha. Muri ibyo bintu ibyo twakurikiza harimwo byo kubahiriza ibiharuro by'amoko abatutsi n'abatutsi harimwo n'ibiharuro byerekeye igitsina gushyiramo icya gatatu cy'abana rugo mu nzego zose. N'ubu rero urabona yuko intonde zose z'abatorwa uretse ikibazo cy'umukuru w'igihugu ari kimwe gusa ariko kuzira intonde zose urabona yuko bagiye bubahiriza ibyo bitigiri by'amoko n'iby'ibitsina hanyuma ukabona yuko Abarundi bitavye amatora batidogera abantu bashyizwe kuri izo ntonde jewe ku bwanje ndabona yuko ikibazo cy'ubwoko kiriko kirava mu nzira mu gihugu cacu.
Idefense Rwema mwebwe mwashaka guhiganwa cyane cyane mushimikira kuri icyo kibazo cy'amoko mu Burundi eka ikibazo gisa n'icyari cyarabaye ndanse n'ubu kitararangira cyane rwose mu majambo make cyane rwose ibintu byo gukorwa kugira ngo Abarundi icyo kibazo bagishye ku ruhande bafate inzira y'iterambere rirama hoko gwiki imigambi yo bihe Abarundi bakora iki abategetsi bakora iki.
Egume murakoze ubwa mbere mwari mwambajije giye ko nari ni na sisubundi kugira nitoze mu kibanza cy'umukuru w'igihugu umugabo bikabisa nuko ntakwije ibyangombwa aha rero nagomba mbanze mvuge yuko izo bintu z'amoko ibintu bya macakubiri ya politike canke ibindi cyane cyane mu ngorane nshasha turimwo zatumye Abarundi bahunga hari ikintu ikindi kintu gisa n'icyadutse kigomba kuba nkikumirana turetse ibyo z'amoko na jewe nangiye muri ubwo buryo ni ukuvuga nagirijwe bavuga yuko mfise ubwenegihugu bubiri aricyo gituma nangiwe ariko ibwirizwa shingiro riravyemeza neza yuko Abarundi bafise uburenganzira bwo kugira ubwenegihugu bubiri urumva rero sino birandira ko jewe mbona yuko narenganijwe nari gushobora gushikiriza icyumviro n'abandi nkashika imbere y'abanyagihugu nkashikiriza icyumviro mfise icyo cyumviro mfise nagomba gushikiriza abanyagihugu ni ku byerekeye ibyo bintu izo ngorane ubundi buhitiyemo kwari kugira dushikiriza Abarundi turabe umuzi w'ingorane turimo kugira turabe ingene twobivamwo Burundu Abarundi tukarabana nk'Abarundi ntidusubire kurabana mu butandukane bwacu bw'amoko atanafise n'insiguro nziza yuko Abarundi burya tugabuwe mu moko tuvuga ururimi rumwe dusangiye imico n'akaranga dusangiye intara hanyuma dusangiye igihugu murumva neza kuvuga ubwoko budafise insiguro itomoye si ukuvuga yuko intwaro y'ubwami yera derere sinoza ngaho ngo ndabisigure gutyo mugabo nta murundi yari bwahunga igihugu ciwe nta murundi yari bwicwe azira ubwoko bwiwe ku ntwaro y'ubwami umugani wa Rudoviko rwa Gasore harabaye amatora ya mbere mu 1661 ariko uwahiganwa n'umukuru w'umugambwe yaba umushikirangoma wa mbere umushikiranganji wa mbere kuko haba hari umwami ari hejuru y'imigambwe ari hejuru y'intara n'ibindi ni ukuvuga yuko yari umuhuza aguma hejuru ibintu biriko birabubu rero turavye iyo demokrasi kuri repubulika ni uko imigambwe irahiganwa mugabo ntawe hejuru y'imigambwe nta rwego rukuru
icyo
abanyagihugu ntibampaye umwanya ngo tuje imbere yabo tubisigure babyumve babone yuko burya ibi by'imigambwe guhiganwa hanyuma bakironderera inyishubo nyene bizoguma bitera ingorane.
Tugarutse rero ku matora yabaye ku munsi wa gatatu mu shingantahe supisa nkurikiye muri iki gihe barundi barindiriye ibizova mu matora hariho ibintu bimeze nk'uruhagarara ikaya amakuru atangazwa ya ibiharuro bimaze gushikirizwa ntituramenya ko ivyo biharuro bishikirizwa n'ababifitiye uburenganzira ikintu abarundi bakora muri iki gihe kugira ngo ivyo vyose bitangazwa ivyavuye mu matora icese bitaratangazwa icese n'umurwi ujeje utunganya amatora ikintu abarundi bokora muri iki gihe kugira ngo ivyo vyose bitangazwa ntibice ivutu abantu n'ibi
dufikubuya nico twasaba abenegihugu abarundi nuko borindira ababijeje mu bigenga b'igihugu vyeje gutunganya amatora eni batororokanye ibiharuro biri mu ntara yavuye mu makomine mu maseti hanyuma barafise n'ibyo bazoshikiriza ko ibiharuro byifata kibanza kurindira yuko ibiharuro byose batororokanya neza hanyuma bahejeje kubishikiriza cyane cyane abitoje bazogira icyo babivuze ko bavuga bati ibiharuro mudushikirize ni byiza canke ntitubishimye hanyuma udashoboye kubishima naho amategeko arafise ingene abivuga vuga yuko utadushimye aca agira icegeranyo kibitamushimishije hanyuma agaca yitura ibiryo ashingire ibiryo ashingire rero bigaca biraba by'ukuri ko ibyo umuntu ariko aravuga ari ishingiro.
Yego me tukiri kuri wenyene surface nkurikiye umushyana defense rugema yabaje ikibazo niba bariko ratangaza ibyavuye mu matora haba makomine babifitiye uburenganzira amatwi yadusomira urunani rw'amenyesha makuru rushora kuba rwarashikirije ibiharuro bimwe bimwe abo bantu bose batangaza ibiharuro bafitiye uburenganzira ndatse ku mukorana murabira hafi ibera mu matora duga ku ijambo mu kanya gato cyane rwose amasegonda make
kuba ariko barerekana ibyo babona byavuye mu buryo bw'amatora amwe n'ibyo ariko baraharura ku makomine ariyo ku masesi ni mu bigenga biri gutegura amatora mu makomine mugabo mu bisanzwe abamenyeshamakuru nta burenganzira bafite gushikiriza ibiharuro byavuye mu matora ufise uburenganzira wonyene mu gihugu wigenga endi ariyo ufise uburenganzira bwo gushikiriza ibyavuye mu matora ari nacyo gituma twotwenyenya hama tukarindira by'umugu w'igihugu wigenga ufise uburenganzira bwo gushikiriza ibyavuye mu matora.
Mushyanahe Emmanuel babenyekane abarundi bokoriki abanyapolitiki bokoriki muri iki gihe hari eka abantu bose barindiriye izova amatora na urya ko hariho ibiharuro bimwe bimwe biko biratangazwa ikintu abarundi bokora kugira ngo hagume umutekano mu Burundi ni nk'ibihe duga kujamo
nuko kiyo nari nabibamenyeshije mu bisanzwe naje mu kino teraniro nk'umuntu yagiye gutora jewe ku bwanje nabona umenga byari byoroshe yuko twarashika ukabona ko bavuze ko amaze gutora abantu ijana ijana na mirongo itanu urumva hama kuri santre imwe gutora nta bantu barenga igihumbi igihumbi n'amajana nkangahe bahatorera. Ku bwanjye nari nzi ko amatora ashobora guca tumenyeshwa ibiharuro mu masaha make yakurikira muga mu nyuma numvise kugina bagiye babisigura cyane cyane umukuru wa seni Dr Pierre Claver Cadrice yaratanze uburenganzira kuko amatora yamaze kwemezwa ku rwego rwa komine na sesi ko abanyamakuru bashobora kuyatangaza. Amatora yamaze kwemezwa amanota yamaze kwemezwa ku rwego rw'intara na sesi abamenyeshamakuru bashobora kuyatangaza. Jyewe nibaza ko ahubwo byadufashije kuza yuko byatumye dukurikirana buri munsi amajwi ukugene ariko aregeranywa rwego rwo kugitumba no kugwego kwa komine utwakigeze kugwego gwindara ahubwo nibyo byotumye byatumye ahubwo ababuka yuko barindira ko byose bizoshika kugwego gw'igihugu ngo bizotangazwe n'umugwi ucetwa amatora ku wa mbere cyangwa kwa kabiri urumva no muri ino mico yacu abarundi dusanzwe tumenyeye ibihuha hari abo uzosanga baramaze kwababuka
iyo
nibadakorera ishyirahamwe ry'amaradi ryagirayo irabitumenyesha buri munsi buri saha buri ntara aho babigezeje byatumye umurundi umwe wese amenya ibiriko biraba mu gihugu amenya aho agiye gutorera kugira ibintu byagenze amenya kugira yitegure n'umutima wiwe n'umubiri wiwe kugira azokwakire
ava
mu matora iteranye imperuka
mushikantahe idafansa rugema abarundi bakora iki muri iki gihe barindiriye bizova mu matora uruhagarara rurashaka kwiyongera mu gihe hutangazwa amakuru ugasanga ayo makuru siyo ikintu abarundi bakwiye gukora muri iki gihe nike
ego ico twohanura abanyagihugu cyane cyane muri iki gihe turindiriye kumva inkuru y'imvaho kuberekeye ibiharuro bivuye muri ayo matora n'icyuko abanyagihugu baguma batekanye kandi ako kamo baragatewe n'abatari bake cyane cyane mu bitoje mu bibanza by'abakuru b'ibihugu baragerageje kuvuga imbina abanyagihugu kuyifata nanje ni yumanu niyo nubaha nuko baguma mu mutekano hanyuma bakirinda cyane cyane abadasangiye imigambwe bakirinda gukoresha imvugo yo kubandanya bahiganwa amatora yarabaye ubu rero igisigaye kandi abantu batoye mu mutekano naho hagiye haraca mutwe tunenge mugabo bibaza rero yuko abanyagihugu muri iki gihe botekana ntibaterane amajambo ntibakoreshe imvugo yo gusomborosanya hanyuma ibi tukabona yuko umugwi ushinzwe amatora nari wosenyi ari wo ushyikiye ububasha na izo nkuru twumva ziva naho data twumva amasesi yoba yararekuwe gutanga iyo nkuru y'ibyavuye mu matora bibaza yuko hari gutanga amakuru bihawe n'abanyamakuru hakaba no gutanga amakuru bivuye mu nzego nshingwantwaro nshatse kuvuga ngaha umine cyangwa iki bakavuga ati biharuro dufite n'iyi mugabo ibyo nabyo nabo nyine nta bubasha bafitiye muri iki gihe tukaraba neza yuko amatora yogenda neza aha rero icyo nashaka gushimikira ko nuko twokwiga dufatiye ku ngorane twaciyemo cyane cyane ndabibwiye abanye politike barabe neza ingene ibizova mu matora bazovyakirana ubwitonzi batarinze kugumura ababashigikiye hanahariye aha rero nashatse kuvuga yuko umwe wese yoshira aho intara yashize ataguhiye imanga hanyuma icere kini mfise nuko abiyemambaje ku kibanza cy'umukuru w'igihugu muri iyo migambwe ibiri mikuru twibaza neza yuko bazokora bariko bakorera ku neza y'abanyagihugu bose impanuro twoha urwaruka rubashigikiye nuko babona yuko amatora n'inkingwano ya politiki urwaruka nago hari urupfa gukurikira rutazi neza ibiriko ibiraba ugasanga bapfa gukurikira ntibarabe n'akazoza kabo ugasanga gukurikira imigambwe kenshi izoza kabo ibyo rero tusabye ugwaruka bumvise ibivuye mu matora ntiruzo have ruja mu mabarabara kuvuga ati turabyemeye cyangwa ntituvyemeye burindira abo banyepolitike bari imbere bakabishyira imbere y'ubutungane imbere y'inzego zibishinzwe hanyuma ibintu bigaca mwumvikana
izo mpanuro nziza nizo turangirije ko ikiganiro cyacu dusangira ijambo cy'umunsi munsi ya ntare defense rugema ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo mugane ni radio ijwi ry'amerika munsi ya ntare Emmanuel bamenyekane turagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo mugane ni radio ijwi ry'amerika nawe munsi ya ntare Sophie Nkurikiye turabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo mugane ni radio ijwi ry'amerika turashimiye abanywanyi radio ijwi ry'amerika aho bari hose bakurikiranye ikiganiro turabifurije kandi amahoro n'umunsi mwiza aho muri hose mugire amahoro mutekane mutekanirwe mwakoze cyane rwose
dusangire ijambo